или не изведи Америк. Izwi America ritanga ibiganiro bibashikize imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije nshuti mwese mu duteza amatwi muri gitondo ku munsi wa gatatu tariki 28 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri micro muri Kinyanje Fiden Yonga. Urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kabib ruriyamiriza ingingo yatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu.
Bebe ikabije tuko turi yubira nene bo kwitwari ku guca Tanzania mu masenkare mbuza makungu cyane cyane mu karere
uyo ni Siriyake ni ibitegeka ajejwe imigenderanire mu runani Kavid. Mu Rwanda ejo kuwa kabiri abasenateri bifuza guhiganirwa ibibanza mu nama nshingamateka batanguye kwiyamamaza. Imbere yo kudushika kuri aya makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu. Isosiyete y'indege zitwara abantu y'igihugu cya Uganda, Uganda Airlines, ejo ku munsi wa kabiri niho yatangura ibikorwa byo gutwara abantu n'abantu n'indege, ikaba yatanguriye ku murwa mukuru w'igihugu cya Kenya, Nairobi. Iyo sosiyete yari yarahombye mu mwaka w'2021. Iyo sosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda izokorera mu karere nko ku murwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yiyemeje mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka gusubira kunagura Uganda Airlines kubera ari ikintu gihesha agateka igihugu ciwe. Bitezwe ko Uganda Airlines ihiganwa n'ayandi masosiyete y'indege zitwara abantu yo muri ako karere nka Kenya Airways. Indege zayo zisanzwe zikorera kenshi hagati y'umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi, hamwe n'igisagara cya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Abatabazi b'Ubufaransa baratabaye abimukira 22 barimwo abana 11 mu gihe ubwato barimwo bwasambukira mu mazi bariko baragerageza kujabuka mu Bwongereza, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'Ubufaransa bagenzura amazi. Kuva mu kwezi kwa mbere abimukira 150,000 baratabawe bariko baragerageza kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza canke mu Bufaransa, nk'uko ibiharuro byashikirijwe n'Ubufaransa byabivuga. Bibaye inyuma yaho ikiziga cumi mukira akomoka muri Iraq yari kagerageza koga ava mu Bufaransa yinjira mu Bwongereza gitorewe ku munsi wa mbere ku nkengera z'amazi y'Ububirigi. Bitekanijwe ko ejo ku munsi wa kane umushikiranganji w'Ubwongereza w'intwaro mu gihugu hagati Priti Patel aganira kuri icyo kibazo cy'uyu mukira batubahiriza amategeko na mugenzi we w'Ubufaransa Christophe Castaner. Perezida wa Brazil Jair Bolsonaro aremera kwakira imfashanyo z'abanyamahanga zo kurwanya imiriro mu ishyamba rya Amazone, ariko gusa mu gihe igihugu ciwe cemerewe kwikoreshereza ayo mafaranga. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa kabiri. Baburamatari b'amareta atari make muri Amazone babwiye Bolsonaro mu nama bagize ku munsi wa kabiri ejo kwifashanyo y'amakungu ari nkenegwa kugira bahagarike uwo muriro. Uwo mutegetsi wo hejuru wa Brezil ku munsi wa mbere yari yaranse imfashanyo y'imiliyoni 20 z'amadolari y'Abanyamerika yemewe n'ibihugu bya G7 yo kurwanya iyo miriro muri Brezil hamwe na Bolivia. Mu kuvuga ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akwiye kuraba ibyo mu nzu yiwe gusa n'abakoloni akoresha, Bolsonaro avuga kwako atitwararika ibidukikije amaze igihe anebagurwa nabo mu gihugu ciwe ku buryo ateba kugira ico akoze kuri iyo miriro, kandi ibihumbi vy'abanyagihugu biwe mu minsi yeze baragaragaje akababaro bafise kubona ata kintu ariko arabikorako. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yarabonanye ejo ku munsi wa kabiri na mugenzi we w'Urusiya Vladimir Putin i Moscow ku mugwa mukuru w'Urusiya baravugana ingene bokemura ibibatandukanya mu ntambara barimwo mu gihugu ca Syria. Uburusiya bushigikiye leta ya perezida wa Syria Bashar al-Assad mu gihe Turukiya gifasha imwe mu mihari irwanya leta ya Syria. Amakuru yasohotse inyuma y'uwo mubonano avuga ko abategetsi babiri bashikirije ko bizeye gukorera hamwe kugira bagabanye imirwano iri mu ntara ya Idlib muri Syria. Erdogan asaba ko Uburusiya buhagarika gufasha leta ya Damas muri ico gihugu ca Syria mu kwirukana abarobere mu ntara ya Idlib. Uyo mubonano uje inyuma yaho igihugu ca Turukiya na leta zumwe za Amerika bemeranije gukorera hamwe mu bya gisirikare kuri yo ntambara mu gihugu ca Syria. Ababikurikiranira hafi ivyo ntambara baranuganuga ko Perezida Putin w'u Rusiya ariko arondera kuburizamwo uko gukorera hamwe hagati ya leta zumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Turukiya. Abategetsi ba Amerika na Turukiya bafunditse uko gukorera hamwe ku itariki ya indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2019 kugira bace akarere katarangwamwo imirwano. Ankara ikavuga ko ari ugukingira urubibe rwayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko iyo ntambara muri Syria ihera vuba bwangu.
Urakoze Aloyisi ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika ritamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, urunani rw'abashingwa manza baburanira bahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu CAVIB, Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International commis au Burundi, ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku ngingo iherutse gufata yo gutahukana impunzi z'abarundi zibishaka n'isitavyifuza. Ugo runani rwagiriza abategetsi ba leta ya Tanzania gukorana na leta y'u Burundi kugira bashore ku icumu izo mpunzi zemeza ko ico zahunze kikihari. Ariko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi Pascal Barandagi amenyesha ko nyabuna ugutahukana impunzi ari urukundo leta irongowe na Perezida Nkurunziza ifitiye abarundi bose harimo n'abahunze igihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Urunani CAVIB ruvuga ko utatangajwe na gato no mwumvikano wabaye ku munsi w'Imana uheze hagati ya leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana impunzi haba ku bushake bwazo canke zitavyifuza biciye mu masezerano yasinywe n'abashikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu b'izo bihugu bibiri. Metasi yake n'ibitegeka ajejwe imigenderanire muri urwo runani rw'abashingwamanza b'Abarundi agaruka ku turorero twatumye we n'abagenzi be badatungurwa n'ivyatangajwe na Kangi Rugola umushikiranganji w'intwaro hagati muri Tanzania.
Umutegetsi nyene yaramaze kuvuga amajambo nkayo itariki ya 2024 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze mu ikambi y'impunzi ya Ndota. Yari yavuze ibisa n'izo nyene byo guca ivutu impunzi z'abarundi avuga yuko batemeye gutaha ku nguvu bazofungwa cyangwa bakagirirwa nabi mu bundi buryo. Kandi hari n'abandi bategetsi b'igihugu cya Tanzania bari bamaze kuvuga nk'ibyo. Hano uvuga nk'umukuru w'igihugu wenyine Magufuli muravyibuka mu kwezi kw'indwi 2017 aheje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaciye avuga ati abantu ariko bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi atamahora hari bakwiye kubihagarika. Aho twebwe muri CAVIB biradutangaza ko si twumvise amajambo nk'aya kandi yagerayo z'amashirahamwe hagati y'akazi na muntu umaze yerekana yuko ubwicanyi mu Burundi n'ibindi byazagahomera bunwa bihari kandi nta kintu na kimwe kigaragaza ko biriko biragabanuka cyane cyane hakabaho n'ubwoba ko bidushishikara biba nabi mu gihe twegereje amatora y'2020.
CAVIB yagiriza Tanzania guhonyanga amategeko agenga impunzi.
Igihugu cya Tanzania ibintu kiriko kirangira ku mpunzi z'abarundi biranyuranye cyane n'ama instrument juridique international. Aha nuvuga nk'amategeko mpuzamakungu asanzwe akingira impunzi ku masho 2051 kandi hariho n'andi mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirunga impunzi mu gihugu umutekano wazo utamukingiwe. Aha novuga nk'itegeko mpuzamakungu igwanya guhohoterwa
hariho n'andi mategeko mpuzamakungu notamize yerekeye disparition forcée la charte africaine des droits de l'homme et des peuples la convention de l'unité africaine et du statut des peuples populaires des réfugiés en Afrique n'ibindi n'ibindi
si nubigaruka ko cyane ivyo kuko ikintu yuko igihugu kidashobora na rimwe kwirukana impunzi mu gihugu zavuyemo kandi bigaragara yuko zishobora kugirwa nabi
icyo ni ikintu mu mategeko mpuzamakungu gisanzwe kizwi kandi nibaza yuko abategetsi ba Tanzania babikora babizi
Izo Tanzania ikora yumvikanye no Burundi umushyanganje Pascal barandagiye w'intware yo hagati mu gihugu abiyende nsiguro aha yari nduta ku munsi wa gatanu uheze nyuma y'imyaka 2 yamaze atajayo
uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso gitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyiri cyo ayo Petro Nkurunziza bakunda igitumi bakunda uko turi ngaha nta leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora twabibonye mu kaise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti Ala unze ni bagumeyo abangaha barakwiye. Twese tubivuga. Sizwe tuvuga tuti umwana w'u Burundi ahari hose. Umuvuka Burundi cyanje akomoka ku Burundi. Nataye mu gihugu ciwe igihugu kiriteguye kubakira n'ugweze.
Imbere yuko kibakira muri kavibe ho biteguriye kuja muri za sentare.
Mwebwe muri kavibe turiko turiyumvira ingene ko kwitwara igihugu ca Tanzania mu masentare mpuzamakungu cane cane mu karere kandi duhamagarira yandi mashyirahamwe yose agwanira gatira kazi na muntu haba mu Burundi canke mu karere ko yoja hamwe agakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zitangwe ku nguvu kandi izo mpunzi z'abarundi ntizibandanye zicwa ntizibandanye zifatwa ku nguvu ntizibandanye zihohoterwa
ayo mabi bwana barandagiye asanga atahandi impunzi zo yahungira atari mu gihugu cazibarutse
amatogo yanyu muzoyasangaho uzosanga byajemo ingorane leta n'iki habereye kugira musubize itongo ryiwe mwima amatwi abababesha bababwira ibintu byo kugendera mu kirere mama ngo ejo muzogenda muri Tazini mama ngo ejo muzogenda mu Budagi mu bihugu bya Buraya ubwo n'uruhendo ivyo bihugu bya Kristo bishyira Abanyafurika bamwe birigo baragwa mu mazi babuze iyo baja bagwa mu biyaga bagwa kubera iki
kugeza mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka ibisata bije rero gufasha impunzi vyavuga ko abarundi bacatse ubuhungiro mu karere ari 342,000 n'amajana 867 mu myaka iheze baharurwa mu gice cy'umuriyoni leta ya Burundi yakatari gake yagirije ibyo bisata ko bigagamisha ibitigiri kandi bimwe muri ivyo bibuze impunzi gutahuka ibyo byagirije na rugo yabigarutseko mu kiganiro yahamenyesha makuru ku munsi w'Imana anagiza amashyirahamwe kubwiwe yiyita yahanira agati y'akazi na muntu atakindajejwe atari gutera ubwoba impunzi ngo ntizitahuke yagiriye kasezeranira ko zizotahukanwa mu Burundi zanka byakunda Roje Urika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri abasenateri bifuza guhiganirwa ibibanza mu nama nshingamateka batanguye kwiyamamaza mu gisagara ca Kigali abakandida senateri bane biyamamaje mu karere ka Gasabo ari naho hatangurijwe ibikorwa byo kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu irindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Umujyi wa Kigali ufite abasenateri bane bazatorwa mu senateri umwe uzahagararira abatuye mu murwa mukuru w'u Rwanda. Abakandida bose bahabwaga 15 bagasobanura gahunda bafitiye abatuye mu murwa mukuru bakavuga imirimo bakoze ndetse bagasobanura n'amashuri bizi. Ntidendereza William ni umwe mu batanira intebe imwe rukumbi y'umusenateri uzahagararira umujyi wa Kigali yasobanuye ko yakoze imirimo inyuranye irimo iyo kuyobora akarere ka Kicukiro akaba yasabye inteko itora ku muhundagaza w'amajwi akazahagarara abaturage b'umujyi wa Kigali nk'umuntu uzi neza uyu mujyi.
Nzibibazo biri gutunga na vuba bitari kimihuro. Nzibibazo biri gahanga bitari muri gahenga. Nibituma mbere kari uko mundi nikize mukanda na abanzi neza umujyi wa Kigali akahagararira nk'umukandida mutazagira
Bakandida bagaragaye mu mujyi wa Kigali hagiye haboneka bamwe bari basanzwe mu buyobozi bw'igihugu basabaga amajwi ngo bakomeze byinshi batangiye mu yindi mirimo bakoze Zeno Mutimura n'umwe mu bari bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite wacyuye igihe akabasabye inteko itora kuzamugirira icyizere agasoza ibyo yatangiye
ikindi utazana muri seze ubundi ari mu buzara n'abajya muri diplomasi ntabwo ariko nahagarariye komite ya planet association ku rwego rwa rwanda magara Afrika muri sisi international kigiye kujya cyogana inama muri kubiye cyane y'abakuru b'ubuyobozi bw'icyongereza hano mu Rwanda ubwo ni jamahirwe ifatiye abantu bafatanye.
Abaturage bagira inteko itora bagiye bahata ibibazo abakandida cyane cyane bishingiye ku bikorwa byo gushyigikira rubanda rugufi narwo rukaba rwakwemererwa gutura mu mujyi wa Kigali nk'abiyifite.
Nagira ngo dusobanure neza uburyo muzanoza amategeko n'ugera muri Sena arengera abaturage mu mujyi hatavuyemo n'umwe, kuko umujyi wurugizwe n'ibyiciro bitandukanye, abakene, abakire n'abandi bifashije mu rwego ruciriritse. Hari politike yagiye ibaho yo kuvugurura umujyi, ariko ugasanga iragenda yigiza y'abantu rubanda rugufi bakajya hanze y'umujyi. Hari abimuwe mu duce dutandukanye tw'umujyi, ariko imibereho irabananira mu byaro bagaruka. Ni gute muzashyiraho itegeko rirengera abantu bose, ingeri zose mu mujyi, kugira ngo bawuhemo cyane cyane ko arimo benshi baba barakuriye kandi ubuzima bundi bwo hanze y'umujyi.
Umukandida senateri rwa Kayiro Mabuka Inyasi we yabwiye abagize inteko itora ko mu gihe baba bamutuye yazaharanira ko abanyarwanda bakwita ku kibazo cyo kuringaniza imbyaro. Uyu mukandida avuga ko kugira abana benshi mu gihugu gito usanga bidindiza iterambere ry'igihugu. Umukandida Butera John we yavuze ko azaharanira gushyiraho amategeko aho abaturage ubushobozi n'imbaraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Charles Munyane neza watangije ibikorwa byo kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu, yasabye abakandida bifuza kujya muri Sena ko mu kwiyamamaza bazirinda cyane gukoresha amagambo agaragaraho amacakubiri.
Twabibukije amabwiriza, tubibutsa ibyo musabwa cyane cyane igihe mwiyamamaza, ururimi mukoresha, imvugo mukoresha n'imyitwarire muri rusange, kugomba kuba uganisha mu byubaka iki gihugu cyacu. Namwe abiyamamaza imbere mugize n'amajyanama y'umujyi wa Kigali ndetse na biro z'inama njyanama z'imirenge, tuributsa ko muri hano mu izina ryacu twese dutuye umujyi wa Kigali, kuko twarabatoye na none itariki 16 z'ukwezi kwa cyenda muzongera muhure noneho mugiye gutora. Uhitamo umwe muri aba bakandida dufite.
Umujyi wa Kigali ufite abakandida bane bazatorwamo umusenateri umwe uzabuhagararira mu matora ateganijwe tariki ya 16 z'ukwezi gutaha. Abasenateri bazatorwa bazakora manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe. Biteganijwe ko nibura tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 abasenateri bashya bazaba bamenyekanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abakobwa mu bumenyi n'umwiherero abiga mu mashuri yisumbuye muri Malawi bagiyemo muri uku kwezi muri kaminuza y'igihugu. Uwo mwiherero warugenewe guhimiriza abakobwa kwiga ivyerekeye ubumenyi busanzwe bwiganziwe n'igitsina gabo. Inkuru yateguwe na Lamek Masina muri Malawi, inonosogwa na Venuste Nshimiyimana, umumenyeshamakuru wacu mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mu gihe cy'ibyumweru bibiri leta ya Malawi yakanguriye kandi ishishikariza abakobwa babyiruka kwiga siyanse, Davis Mweta niwe uyobora akanama kateguye uyu mwiherero.
Uyu mwiherero twawuteguye duhereye ko muri Malawi dufite abakobwa benshi, kandi koko abaturage 52% ni igitsina gore, ariko iyo tugiye mu rwego rw'ubumenyi n'ikoranabuhanga usanga umubare w'igitsina gore ari
mu gihe nk'iki. Abanyeshuri b'abahanga muri kaminuza ya Malawi babwira abaje mu myiherero uko kwiga siyanse bigenda. Rachel Nyanda ni umunyeshuri muri kaminuza ya Malawi, akaba yigira kuzaba injeniyeri.
What I can say to those ladies is that if you believe that you can be an engineer, you can be ushaka kuba engineer. Just do what you believe in. Don't mind about what you start to get out of that space that's saying like, put us in what you want. Maze uwitwa ushaka kuba.
Abari mu mwiherero bize uko amazi yakoreshwa aronderezwa, gukoresha inganda ndetse n'ikoranabuhanga.
Even if I go home now, I know how to program the app. If I see any other programs, I'm pretty sure that I'm going to find some solutions to it and create more apps and help a lot of people in Malawi.
We have learned about ecology. twize ibijanye n'ibidukikije batwigishije n'ukuntu twofata inyamaswa zimwe zimwe kugira ngo tuzikorere ko ubushakashatsi nko gupima amaraso yazo tukamenya nk'indwara zifata inyoni
hari abavuga ko uyu mwiherero nta kamaro ufite kubera ko utamara igihe gihagije ngo abana bashobore gusobanukirwa n'inyigisho bahabwa kandi zikomeye Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro mu mashuri yisumbuye mu Bwongereza avuga ko umwiherero nk'uyu ari ingirakamaro
ego cyane ndabona ko uwo mwiherero ari mwiza kuko bituma abo bana bakunda ibyigwa bya siyansi rero ni ikintu abantu bose boshimika kwigisha cyane cyane abana bakiri bato kubera iyo siyansi ituma haba inyishu ku ngorane nyinshi z'abana bagomba kwiga mu minsi yisumbuye cyangwa bari mu myaka yisumbuye bagomba kwiga ibintu byose tunavuga nka tekinoloji urabona uburyo buhinga bwo gukora tuvuge nka amaordinateur cyangwa nk'amasiyansi yandi amasiyansi twita naturele
ariko se kuki bagomba gutangira kubigisha kubakangurira gukunda siyansi bakiri bato
ni byiza ko abana batangura kubigisha bakiri bato kubera byoroha mu guteza imbere tuvuge nk'ubu bagomba kwiga nka biyoloji ituma turonka abaganga benshi umwana rero babimwigishije akiri muto biramufasha kandi bashimike ko rwose cyane kuri izo siyanse kuko minyisho kuri izi ngorane zose dufise ngaha ku isi
ariko se kuba nyine harateguwe umwiherero ureba abakobwa gusa bitwaje yuko abakobwa aribo benshi muri Malawi ariko na cyane cyane yuko ubundi ku busanzwe siyansi ubwo bumenyi bwiharirwa cyane n'abagabo wowe nawe ni kubibona
ego ndabishimika ko cyane kuko umukobwa niwe agira urugo yagiye hose kenshi mu kirundi twebwe baravuga ngo umugusha atunga ahusha umugore kubera kenshi hari ibintu byinshi umugore akora mu rugo bigatuma haba iterambere mu rugo habaye iterambere mu rugo rukubwa ndahabaye hose haba iterambere rero uwo mugore yize abigira akamaro n'iminya cyane ahabaye iyo yize
Chantal Ndikumana wigisha imibare ibiharuro mu mashuri yisumbuye mu Bwongereza abigisha siyanse muri Malawi nabo bavuga ko umwiherero nk'uyu ubugamije kubyutsa umusemburo wa siyanse mu bana b'abakobwa Tokom Tewa n'umwigisha muri kaminuza ya Malawi
An inspiration can be 30 minutes.
Iminota 30 irakwiye kugira ngo wakunze ikintu azerekane. Icyo dukora rero si ukubagira abanyabumenyi bahambaye ahubwo ni ugutuma bakunda za siyansi niyo mpamvu tuvanga inyigisho zitandukanye na za siyansi
abateguye uyu mwiherero bavuga kandi ko ikizakurikira ari ukujya kureba uko inyigisho zashyizwe mu bikorwa n'abazihawe aho bari mu mashuri yabo Venuste Nshimiyimana Ijwi ry'Amerika Londres
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza muri uku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazirikana imyaka 400 ishize abacakara babirabura ba mbere na mbere bahageze ese amaherezo y'aba bantu yabaye ayahe nibyo tuganiraho muri make Abirabura b'abacakara ba mbere bageze mu gihugu tuzi muri iki gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa munani 1619 bari imbohe mu bwato bw'abacuruzi b'abacanshuro b'Abongereza bwitwaga White Lion bari 20 bururukirijwe mu cyambu cya Jamestown muri Virginia yari imwe muri koloni z'Ubwongereza ku mugabane wa Amerika ya ruguru abo bantu bagurishijwe ibiribwa bari barafatiwe mu gihugu cyitwaga Ndongo ku ngoma y'umwami Mbande Ndongo ni muri Angola y'iki gihe abahanga mu by'amateka bazi amazina ya bamwe muri bo yari amazina ya Gikristo bahawe n'abazungu babafashe bamwe bamenwe ni Antoni, Isabella, William, Angela, Frances, Margareta, Yohani na Edward. Amazina yabo bwite yabase na basekuru yo ntabgazwe. Ayo bahawe nayo yarazimiye burundu. Mbese nta uzi amarengero y'aba bantu nkuko James Horn abisobanura. James Horn ni umuyobozi w'ishyirahamwe ridaharanira inyungu ryitwa Jamestown Recovery Foundation rikora ubushakashatsi ku baturage ba mbere na mbere ba Jamestown barimo rero n'abacakara bahageze bwa mbere. Izina ry'umwe rukumbi muri aba birabura ba mbere na mbere b'abacakara niryo riboneka kabiri mu mateka. Ni umugore witwa Angela cyangwa se Angela. Bwa mbere ni mu ibarura ry'abaturage ba koloni ya Virginia ryo ku itariki ya 16 y'ukwa kabiri 1624, bwa kabiri ni mu ibarura ryo ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere 1625. Angela yari afite imyaka ingahe? Yitabye Imana ryari? Reka da, ibyo byose ntaho bigaragara na hamwe. Ariya mabarura avuga gusa ko yari umucakara mu rugo rwa Kapiteni William Pierce, wari umukire w'umuhinzi, umucuruzi n'umunyapolitiki ukomeye. Mu rwego rwa politiki yaje kuba guverineri wungirije wa Virginia. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'umwaka w'1625 nta handi izina rya Angela ryongeye kugaragara. Bly Straub, umuyobozi w'ikigo ndangamurage ku miturire ya mbere ya Jamestown, ati Angela niwe mugore w'umunyafurika kazi wa mbere na mbere izina rye ryabaruwe. Amateka ye twayagereranyaho gato n'aya Eva muri Bibiliya, niwe byose bitangiriraho. Koko rero mu 1660 koloni zitandukanye z'Ubwongereza muri Amerika zashyizeho itegeko rivuga ko ubucakara buzajya bukomoka ku babyeyi b'abagore, bityo rero biburuhererekane ukavuka ku babyeyi b'abacakara nawe ukaba umucakara. Ayo mategeko yabujije kandi abazungu kurongora birabura, yagumyeho imyaka n'imyaka na nyuma y'ubwigenge bw'icyabaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo izina rya Angela naryo ryazimiye, nyamara afite abamukomokaho bazwi. Abagera kuri 50 baherutse guteranira hamwe mu mihango yo kuzirikana amateka y'umukurambere wabo witwaga William Tucker. Umwe mu bamukomokaho, Felicia Tucker, yagize ati William Tucker yavutse mu 1624, niwe munyafurika wa mbere na mbere wavukiye ku butaka bwa Amerika. Ni umuhungu wa Angela na Antoni. Angela na Antoni bazanye mu bwato bumwe White Lion bashimuswe muri Ndongo. Angela n'abandi bazanye mu 1619 babaye intangiriro y'amateka maremare y'ubucakara bwamaze imyaka 246 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwaciwe burundu n'ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga mu kwezi kwa 12 1865. Muri iyo myaka 246 y'ubucakara, abirabura bose bageze ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na koloni zayivanjirije baje rera abacakara ni nk'ibihumbi 450, nk'uko Professor Henry Louis Gates Jr., mwarimu muri kaminuza ya Harvard, abyandika. Ababirabura barororotse ku buryo ababakomokaho muri iki gihe bagera kuri 45 million, nk'uko abahanga mu by'ibaruramibare babivuga. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniyo bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.